amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese mukunda amakuru y'iwacu muyasanga kuri wezi tatu akaburungi iwacu akarongo Burundi akaburungu ruge turi kwa 16 Kigarama umwaka 2019 muri kumwe na Emery Kwizera kaze mwese izindi zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize. Imisi 56 irakwiye bagenzi bacu bane bapfungiwe mu ibohero ry'ibubanza. Bamwe mu bashinga amateka ntibategera igituma ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butarashikiriza integuro y'itegeko rigenga imigambwe kandi buca yiyamamaza mu 2020. Abantu bane baramaze guhagarikwa n'igipolisi mu ntara ya Rumonge mu makomine atandukanye bagirizwa gushaka gutoba amatora. Imvura nyinshi igize iminsi igwa yarononye ibarabara rikuru nomero 7 rihuza igisagara cya Bujumbura n'igice cy'ubumanuko bw'u Burundi. Hatangujwe isekeza ryo gutanga imisegetera irimwe muti mu gihugu cyose. Imisegetera miliyoni 6,900,000 n'izotangwa mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Kaze mwido nido jaya makuru twabateguriye. Imisi 56 irarangiye bagenzi bacu bane babohewe mu ntara ya Bubanza: Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bahagaritswe kwa 2022 Gitugutu uno mwaka imusigati mu ntara ya Bubanza bagiye gutohoza amakuru yavuga ko hateye abantu bitwaje ibigwanisho kwa 2026 ko kwezi niho umushikiriza manza yabagiriza kwifatanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu bikaba biruko mu gihe kinyamakuru iwacu. Bamwe mu bamenyesha makuru amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu n'ayaharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru basaba yuko borekurwa kubera atacaha bakoze uretse ko bafashwe bariko bakora umwuga wabo barekuriwe n'amategeko. Mu ntahi y'umwiherero sentare isubiramwe imanza yantangwa yashinze ko bagenzi bacu bagoma bapfunzwe, amategeko akaba ategekanya ko umushikiriza manza aba yashikirije sentare dosiye y'abagenzi bacu kugira ngo urubanza ruburanishwe cese mu minsi 30 kuvaho ingingo yafatiwe kwa 20 munyonyo uno mwaka tugire turangize. Mu vyerekeye politike bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ingene ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu butarashikiriza integuro y'itegeko rigenga imigambwe mu gihe abanyamigambwe buca baja kwiyamamariza amatora yo mu 2020. Ibyo byavuzwe kuri uyu wa mbere igihe icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yariko arashikiriza ibyarangowe n'ubushikiranganje 10 bukukira ibiro arongoye naho yihaye amanota 100%. Ibibazo byo ntibyabuze aho mu Kigobe ni nkuru tubaza Desire Sindihebura.
Ariko arashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje 10 bwegukira ibiro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asanzwe arongoye. Gaston Sindimwo yahaye ubushikiranganje arongoye amanota 100%, ngo kuko bakoze neza uko bari babitegekanije. Ariko hageze ibibazo by'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka, ibitagenze neza si bike. Pascal Nyabenda arongoye inama ashinga amateka yabajije iyi itegeko rigenga imigambwe rigeze mu gihe ata minsi isigaye kugira abanyamigambwe batangure kwiyamamaza.
Ibyirizwa twebwe turindiriye hano mu nama na nkenguza amateka, turakenguruka ko ibyirizwa rigenga amatora byaje twamaze kubyemeza. Twaraye tubonye ko ibyirizwa rigenga amakomine naryo ryaraje uri ku meza y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, mukaba hari ibyirizwa rigenga imigambwe ritaraza. Ibyirizwa rizuza ryari ko mbona imigambwe gucitangura kwiyamamaza izo kwiyamamaza atabyirizwa igenga rihari.
Gaston Sindimwo yishura ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buriko burategura iryo tegeko, aca yemera ko rigiye kubashikira vuba.
Bikaba ari mu bintu byihutirwa tugiye gushikiriza kugira ngo iryo bwizwa rishikeho. Tugasaba mbere n'abanyamigambwe ko bokwitegura kugira ngo baterere muri iryo bwizwa.
Umushinga amateka Leopold Hakizimana we agaruka ku kutihanganiranira mu bya politike bibandanya kwibonekeza. Ivyo akemeza ko bitandukanye n'imvugo zimwe zikoreshwa n'abanyepolitike mu Burundi. Kuri ico kibazo Gaston Sindimwo asanga abatware bo hasi cyane cyane ba mustanteri hamwe n'abakuru b'imitumba aribo bagerageza guhangana nabo batavuga rumwe kugira bigumize ku butegetsi ku nguvu.
Byo haracagaze ko hariho bamwe bashamirana bana kubigumba umwe saba afise bwamwe biye cyane cyane abatware bo hasi. Yo haza intolerance politique imbere akavamo no gushira mu migere abo rero barahanwa ni benshi bamaze guhanwa bijanye n'ivyo umusantere cyangwa umukuru w'umutumba avuga ati jewe uko bigenda kose niza kuguma ni musantere.
Ikindi kibazo cyabajijwe ni kijanye no kuvuguruzanya kwibonekeza hagati y'abashikiranganji iyo hari umwe aba yafashe ingingo. Hari n'umushikiranganji yavuguruje ingingo yari yafashwe n'umukuru w'igihugu nk'uko umushinga mateka atangana karorero.
Hari umunyagihugu yahawe itongo ambone ndi forme na ministere abiriti ministere ya travaux publics agenda kujyubaka yemewe ko agiye kubakamo ivuriro atanguye kubaka baramuburabuza amazi imyaka ibiri ibyo agiye kubaka byose baca babiterura ejo bundi rero kandundura nyeshuwe umukuru w'igihugu yaratanze intumbero kuri ico kibazo yandikira ministre de l'interieur yuko iryo tongo umuntu wo mureka ko bagize amatohoza akwiye umuntu ahabwo basha bwo kubaka ibyo yasabye kandi ministre wa travaux publics yari yatanze kete kujanye n'ivyo na ministre wa santé yari yatanze kete kujanye n'ivyo mugabo umushikiranganje yaciye yandika irindi kete avuga ngo agiye kugira amatohoza none muri iki gihugu ninde mukuru ku matohoza mukuru w'igihugu yagize amatohoza hari hundi muntu agira amato.
Kuri ico kibazo Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yemereye abashinga amateka n'abakenguza amateka ko agiye gushira mu ngiro iyo ngingo ngo kuko umukuru w'igihugu atawumuvuguruza. Ico cegeranyo yashikirije akaba ari ca mezi atandatu ya mbere y'uno mwaka no kuvuga kuva kuwa mbere nzero gushika kuwa mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019.
Desire Sindihebura turacavuga politike abantu bane ni bamaze guhagarikwa n'igipolisi muntara rumonge bafatiwe mu makomine atandukanye bose ico bagirizwa ngo nugushaka gutoba amatora igihari ko handikwa batari biyandikishije ubwa mbere batatu muri bakaba ari abanywanyi b'umugambwe SNL wundi nawe akaba umunywanyi w'umugambwe w'abadasigana IPONA ariko abarongoye umigambwe mu rumonge barahakana ibyagirizwa abanywanyi babo ahubwo bakavuga ko bahowe ko bariko berekana ibitari ko bigenda neza mu rumonge. Felix Nzorubonanya
uko bishyizwa n'umushinyamateka Obedo Nakiuta ariwe ahagarariye umugambwe SNL mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko muri abo bahagaritse batatu basanzwe banywanyi w'umugambwe SNL umwe nawe akaba asanzwe aturuka umugambwe w'Adasigana IPONA amenyesha ko babiri bahagaritse ku musozi wa Cashi muri komini ya Bugarama mu ntara ya Rumonge. Muri abo babiri rero umwe akaba aturuka umugambwe SNL mu gihundi aturuka umugambwe w'Adasigana IPONA abo bose ngo biyamirije amanyaga ngo yari karaba ngo kuko bamenye yuko hari bamwe bari kubarandika bagiye kubarikira abantu mu ijoro mu mihani wabo rero ngo bace babyamiriza kubera igitigiri bari barazi bageze ko bacaza ciyongeye nyuma rero baca bafatwa ngo bitwaga umutsi ko bagomba gutoba amatora yabanje tumenyesha yuko undi umwe yafatiwe muri zone ya Minago ndira kaba n'umupfasoni nawe akaba ariko yiyamiriza abantu bariko barazana amakarata kugira ngo bandikishe abantu nayo abo bantu bandikisha batagaragara kuri we ngo byagaragara yuko ari ubusumu bariko baragira kugira bandikishe amazina y'abantu batabaho abishyize hejuru ngo nawe nyine yaciye afatwa yagirizwa gutoba yandikwa yariko riraba undi nawe umunywanyi w'umugambwe nyene SNL yafatiwe ku musozi wa Karagara ni muri zone ya Buruhukiro muri komune ya Rumonge akaba ariko yiyamiriza ukuntu bariko hari abantu bazana amakaraga muntu banyuranye mugabo abiyandikisha batagaragara ibinyuranije n'igitabo kigenga amatora mu Burundi. Ubwo umushinga amateka rero asaba ko abanywanyi bahagaritswe borekugwa bakidegenzya uko kuko badomye urutoki ku makosa n'amanyanga yari karaba nayo mu gipolisi mu ntara ya Rumonge batumije ko abantu amatohoza yatanguye yuko atakintu kinshi bavuga ko yuko bari kurindira amatohoza akagira icyo ashitseko. Murumonga Felix Zorubonanya iwacu
amakuru y'iwacu.
Mu vyerekeye ibidukikije imvura nyinshi igize iminsi igwa yarononye igice c'ibarabara rikuru nomero indwi rihuza igisagara ca Bujumbura n'igice c'ubumanuko bw'igihugu bakunze kwita Bujumbura ijenda mu gice ca komine Nyabiraba aho hamwe hamwe kubera kubomoka kw'iryo barabara uruja n'uruza rugorana abakoresha iryo barabara basaba ko ryosa n'ugwa mu maguru masha. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Alain Majesté Barenga
ku birometero 17 by'iryo barabara Bujumbura ijenda uva mu gisagara ca Bujumbura ugeze muri komine Nyabiraba ku musozi wa Kinyami. Iryo barabara rikuru nimero 7 wabwirwa n'ibibomoka by'imisozi byaguye muri iryo barabara byugara igice cyaryo hirya gato kubera imvura nyinshi inkombe zaryo zikaba zarabomotse ku buryo bigoye cyane kuhaca uri mu muduga. Abakoresha iryo barabara bagasaba ko ryokogwa na bwo yasanzwe ritunze imiryango itari mike
niyo abahagwaniye mbere babahije no kuhuba kugira byinshi barabara byaduhombe anga bijya bituka binini binini bikiye biracaga hajye uzubona hatebutse hatembutse basi barabara zwari bihagaze n'imodoka zizowe guhita ubwambere ibidandazwa bicaha ubugari bw'imbaranga bucaha none imodoka izowe gicahe kugira ngo tuburonke gusaba ko byokogwa abantu bafise ubujyo bakahakorera n'ukuri bakazana amabuyi bakubaka naye handi batagyubakiye ibarabara rirahise
naye masanganya akaba yatanguye kwiyongera kwiryo barabara ryaga
sanganya cyarahabereye aho imoto yari ipakiye abantu kongana n'imodoka cyangwa kuko zirahaduburanira hakaba nyine yari barakomeje bagira sanganya umwe yarapfunitse urugero yari kuruca zihahurira imiregera y'inefu pembe yagiye ishobora runakwayo hana kindi kigashobora gukenukira
ibibumoka by'iryo barabara Bujumbura agenda bikaba bitibonekeza ngaho gusa mu gace ka komine Nyabiraba honyene no mu gace ka zone Buhonga muri komine Kanyosha no muri komine Mugongomanga ziri mu ntara ya Bujumbura naho nyene iryo barabara ryarabomotsa hatari hake
majeste barenga mu yavugwa mu byerekeye amagara y'abantu kuri uyu wa mbere niho hatangujwe isekeza ryo gutanga imisegetera iri mu muti mu gihugu cyose umushikiranganje w'amagara y'abantu yaserukiye leta muri ibyo birori byabereye muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke yemeje ko hazota ngwa imisegetera ingana miliyoni 6 n'ibihumbi 900 Tade Ndikumana asaba abanyagihugu gukoresha neza iyo misegetera kuko malaria ari indwara igisibije mu gihugu cy'u Burundi Tade Ndikumana n'umushikiranganje w'amagara y'abantu
malaria rero ni indwara igisibije muri Afrika kandi iri mu ndwara za mbere zibangamiye abenegihugu no ngaha mu Burundi harimo kuko dusanga ibice hafi 50% by'abana n'abakenyezi baje kwivuza dusanga ahanini bafite ibimenyetso by'indwara ya malaria. Nacyo gituma rero ngaha mu Burundi cyo tumwe no mu karere twaciye dushyira imbere gukingira abenegihugu biciye mu gushyikiriza ibikoresho byo gupima hamwe n'imiti mure bwose bw'ubuvuzi eka mbere turashyiraho no kwegereza abenegihugu aho atari amavuriro hasi kugira ngo nabo nyine bashobore gupimwa kandi bavugwe bitaravunye iziro byatumye malaria turaje igaro dufite igabanuka ariko irisekeza tugiye dutangure cyo gushikiriza imisegetera abenegihugu bose izotuma aha mu Burundi malaria igabanuka cyane bimwe bishimishije kandi y'ibi bikogwa dusaba abenegihugu gushyira mu ngiro impanuro bahabwa n'abaganga turasaba rero ababyeyi yuko bokwirinda kugurisha imisegetera
tubibutse ko amakuru y'iwacu tuyabaronsa mutwandikiye mu kadusaba kuri nomero WhatsApp 76 2 ubusa kane mukanya tuvuga ubutunzi
amakuru y'iwacu
tutandukiriye iby'ubutunzi ingingo zafashwe zirimo amasaha yo kugura ububare mu gisagara ca Bujumbura zirabandanya kubahirizwa byashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa mu kiganiro haya bamenyesha amakuru yemeje ko ari birabo byugawe mu kiringo cindwe zibiri kuko bidakwije amategeko ibindi navyo bicibwe hadabo Fredy Mbonimpa rongo y'igisagara ca Bujumbura
nubabwira ko ari hafi imiliyoni 3 zaciwe mu bubare butandukanye mbere n'abandi twafashe muri zanzoga zitemewe n'amategeko mbere hamwe n'abadanda zisima hakaba rero nibandi twafitiye ingingo kuko twabaciye amande barabandanya na cane cane ububare bumwe bumwe ko babwira muri Rohero hariho akabare kitwa Mutima Bar barakugaye tugaha indwi zibiri kugira abazwe bihanuye n'akabare kitwa Campero Club rego no muri weekend naho hariyongereye ko ubundi bubiri Imperial na kandi kitwa La Confiance hanyuma hariho Chez Bosco na Sky Bar bateza gucibwe hadabu kabwira yuko mu Kamenge hariho nabwo nyene ubwafashe ibihano Snack Bar Gera Plaza abo nabo nyene twabahaye inga zibiri hakaba hariho nako mu Kinana twa Trebika hanyuma hakaba nakabare ko mu Cibitoke kujyo kujya gatandatu aho bita kwa Damas aho mwe na kabare Shadow Zone agiye kubatesha agiye kubugarira bacambara mwugarana murumva ko ari ibara uwo muntu rero nawe zo mwitwarira kuko yatu fungiye ujeje intwara adasububasha kandi turi ko dushira mu ngiro amategeko.
Mwishira hamwe y'abafise ububare bavuga ko ingingo zafashwe ari zo kubahiriza kuko zafashwe ku neza ya bose. Toma Bukuru arirongo yavuga ko icatumye izo ngingo zifatwa giheze abanyabubare bazosubira gukora ukuri kwamye. Uyarongo yishira hamwe y'abanyabubare mu Burundi asaba barongo igisagara ca Bujumbura gucira inkoni ngufi abo bishikiye bagakora makosa. Toma Bukuru arongo yishira hamwe y'abafise ububare mu Burundi.
Izo ngingo zifatiwe zifashwe yeto nakozwe azifashe ku neza yacu kuko iyo habaye n'ibintu biba bitabereye ishikira twembwe nyene ingorane zibaye ishikira twembwe nyene rero rero kuko ingingo zifashwe rero n'usaba abantu bose bazisubare mu Burundi yuko tuzikurikiza kuko iyo bigenze neza umutekano ukaboneka amahoro akaboneka bashobora tugakora umuntu akagerageza kurekipira abo haba yarataye sinovuga rero ngo abantu ngo nibace ba bagaragaje ingingo ya ingingo zifashwe no kuzikurikiza yari ingorane ubona gize ingorane nubwo gaka turahagarika rero n'ibindi biyerega atabizo byizo ngingo mu abantu bahagarika atamahera hari hari amezi mabi burya nuko mutabimenye abantu benshi bo bare bugara abandi bakaza mu ebo makonje rero no vuga yuko abafatiye ibihano ibihano ntibo bafatira ibihano bibarusha gose uko ndabantu abantu benshi batanakurikira usanga n'igihe zafashwe ntibazimwe yewe mbere duravire yo kira yagerageza kuba ukabwira nka zeritisima umugabo abantu bose bagacabe wumva agenda basaba ko twasomera ingingo zafashwe.
Turangirize mu ntwari bereye aho gutanga impusha ku bashaka gutanguza amahinguriro mu Burundi biri mu bituma abagwiza atunga badashinga amahinguriro mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu Burundi bishikirizwa n'umuhinga Emery Nukuri yakoze ishyirwa ku bijanye n'amategeko agenga ikigo BBN cisunga mu kwemerera abashaka gutanguza amahinguriro. Nukuri akavuga ko no kubura uburyo bw'ico kigo kigenzura ubuzirakanenge bw'ibidandazwa bituma igikorwa co kwemerera amahinguriro giteba. Emery Nukuri yakoze icyigwa ku bwishyirahamwe Center for Development and Enterprises Great Lakes mu mugambi birashoboka
nka laboratoire yabo n'ifise ivyuma bikwiye turaza turarungika mu yandi laboratoire mu handi bahinga kugira baturabe bica bituma biteba hanyuma abantu bagaca bidoga hanyuma baranatubwira ati n'uburyo bivanye n'imodoka nabwo nyere ntitubufise ku buryo abenegihugu tubatunganiriza neza bikanyaruka. Twaravuganye n'abantu mu baba baje kurondereza impapuro baravuga bati leta irakwiye gushyiramo ingufu kuko umuntu aho yari kumara ya minsi icumi ashobora kumara amezi atatu ane atanu atandatu bamwe bakabiheba abandi bakaca bahitamo kuja gukorera mu bihugu bibanye hoho byoroshe bagaca batwara ubwenge bagaca batwara na wa mutahe igihugu kikaba gihombye. Abonye kandi yuko mu vyerekeye ibintu byavuye mu biterwa no mu bworozi igihugu naho nyine carashizemo ingufu kirashiraho ikigo kijeje gufasha abarimyi mu gutegura ibifungurwa ico kigo kiragerageza kikagabanya igiciro naho kitari gito kandi naho kitazi kuko umubese wa murabira ko nyene hanyuma kikamurabira ko ibintu bimeze neza ariko uwo muntu ugejeje kumurabira ko bimeze neza agiye gusaba ba rupapuro muri BBN baca basubiramo vya vyigwa kandi vyari vyaheze hari naho mbere baca bafata bagasubiza gusaba cha kigo sente yango kibisubiremo ugasanga umuntu atanze amahera kabiri bitwaye n'umwanya munini biranamuciye n'ingoga bituma twabonye uko leta yogerageza igashiraho yasubira mu itegeko rigenga BBN n'irigenga sente ya kugira bakorane neza umuntu urupapuro ruteba rugasaba n'amahera menshi kumbura abarundi benshi batanguye muri ibi by'amashirahamwe batabafise uburyo bukwiye bica bituma ya mashirahamwe atabaho abantu baca bacika inkokora ntibashinge amashirahamwe mu byerekeye ivyimbugwa mu byerekeye ubworozi arico kituma twasanze mu mashirahamwe bayashinzwe yose mu Burundi ari munsi ya 5 kwijana bakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi.
Nino ngaha rero amakuru y'iwacu twabateguriye yarangiriye. Emery Kwizera ndiko ndabashikiriza ndabashimiye cyane inkengurukira n'abagenzanje twafatikanije kuyategura. Mugira ibihe byiza aho muri hose. Murakoze.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.